mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vino munsi hano muri studio ndi muri kumwe na Juliane nahazingiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no ku FM 104.3 kwa twumva muri mu Rwanda kandi tubaha ikaze. Turi live kuri web 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Musasuma gwabaye mu Burundi hagati y'umwaka wa 2016 na 2017 kwigwirana ry'abantu n'amagara meza muri ico gihugu rwerekanye ko kubagore igihumbi bavyaye muri ico kiringo amajana 334 bitavye imana bariko baribaruka canke bitaye imana inyuma y'imisi mike bibarutse. Ishahamwe Ebeta Burundi, Burundi bwiza yishinze gushigikira imiryango yabuze abavyeyi n'abana basigaye rivuga ko bimwe mu bihitana abavyeyi bibungenze bariko baravyara harimwo ubumenyi n'ibikoresho bidakwiye mu baganga canke naho umufasoni ataba azi umubiri wiwe ukumeze. Muri isanga rino munsi twabatumiriye Valentin Kavakure yashinze iryo shirahamwe yatugende ngaha muri za radio ijwi rya Amerika Washington DC ahari mu rugendo ngira ngo aza kutubwira ko rugamije muri ivyo vya kazi kiwe. Valentin ikaze muri studio z'ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwita ubutumire bwacu.
Mwakoze kudutumira.
Ego akabazo ka mbere ni icyumviro cyo gushinga iryo shirahamwe caje gute ryatanguye ryari?
Bon, imbere ko ntangura kwishura ikibazo cyanyu nashaka kuvuga kano gatoyi mu gitangura mwavuze yuko ari abakenyezi 334 bitaba imana ku gihumbi ijana.
Ku gihumbi ijana.
Urumva ico ni cambe. Bon, icatumye dutangura rino shirahamwe hagira cy'umwaka twarashikiwe n'amakuba turabura uwo twubakanye. Yaragiye kuvyara umwana agira gatatu hama abambere yari yabavyaye neza ubwa gatatu agenda arabaga complication gatoyi bamubwira ko akeneye kugira cesarienne. Bon, nayo yari yitezwe hama yarakomeye hama haza akanya muganga aratuzanira ikibondo mugabo turarindira yuko umubyeyi asohoka batubwira ngo habaye ga complication gatoyi. Haza akanya niho batubwiza ukuri yuko yagiye muri koma hama bukeye batubwira ko yitavye imana. Bon, byari ibihe bitoroshe nkuko mushobora kuvyiyumvira bitoroshe na gato umuntu aribaza ibibazo byinshi araja mu mubabararo utasanzwe araja mu bibazo akibaza ibibazo kubera iki byagenze gute. Mugabo haciye iminsi umuntu mubabara wagabanutse gatoyi niho jewe naguma nibaza ico kibazo kicaguma kigaruka byagenze gute gushika naho fata akanya ndarondera ingufu zo kusubira kubita aho byabere. Ndarondira umuganga ndamubwira ndamusaba akimbona yarakangutse gatoyi kubera kubwiye yambwiye ko atari benshi babuze bagaruka ku bitaro. Mugabo ndamwicarika ndamusaba umubonano arankundira ndamubwira ndagusavye muganga umbwire neza nyine vyagenze. Niho rero yambwira ko kubwiwe nk'uvyaza yavyaye umuvyeyi yari yavyaye neza umwana arasohoka mugabo haheza akanya juste umuvyeyi yaje ku ikibondo kije gusohoka muvyeyi bahejeje kumushona bagiye babona amera nkuraba yego aravye bipimo byose biramanuka niho rero babona ko atari ko rahema cyaje muri yo komanyene yego we yambwiye yuko kubwiwe nk'ubyatsa byagenze neza mugabo arampishurika yuko warajijwe kumutera anesthesie donc ujya muti utuma ugabanya ububabare iyo baya muteye umuti mwinshi umurengera umubiri w'utashwe kwakira donc sur dose ya anesthesie ambwiye yuko urumva ko bitoroshe kwakira yuko umuntu wawe agenda akomeye ari ku maguru yijana hama aho kugusubiza umuntu akomeye kagusubiza
kandi yari yashikanye ku mezi cyane
ngo byose byari kuri na cesarien yari yavyaye ku gihe rero niho mu nyuma zahona naragiye ku ruhande yimvira gose ico nokora kora ndibuka iryo joro ndindiriye ko umuntu acitse yuko ashobora gukira yari ijoro rirerire narabonye ibintu byinshi ndaja muri iyo salle ya reanimation ndahicara ego ndabona ngene bishika mucana ugacika bishika amamashini akazima ugasha umutima ukakuvamwo ukikira uko gakoma induru bagakata amagroupe rimwe rimwe ibintu byinshi ntanze kuvuga mugabo kandi byitwa ko ari mu bitaro by'aba privé byitwa ko ari byo byifashe bisubikoresha
mu gisagara ca Bujumbura
mu gisagara ca Bujumbura niho rero twaciye twiyumvira yuko tubonye ko ndi kubwanje navuze none ko ntashobora gukiza uwanje reka basi ngerageze ntahure afate ibi byose irishira hamwe ryavutse mu kugerageza mu kwibaza ibibazo byinshi mbaza nibaza jewe ngerageza kumonka n'inyinshi mu bandi bikenda gute ngo umuntu yarakomeye aba yagize amagizama yose mbere ko aja kuvyara bakamubwira ko byose ari normal ashobora kwitaba Imana rero niho mu maresherche yanje mu kurondera kuri ico gitabo gitanga ibiharuro ndabaza abandi baganga niho rero namenye ko mu Burundi burya baronka izo nguvu zo kuja kubaza ibibazo byo kuguma bavyitwararika
biba binagoye mu minsi ya mbere yego
cyane aca guma yiyumvira gutangura ubuzima bushasha kwibagira mugaje vyarananiye kwibagira yego n'ubu rero nivyo bimpumezi kuguma ndaba yuko ko basi ntashobora gukiza uwanje reka ndabe ko abandi batarashikirwa nk'ibyo bomenya ko hari ibibazo kandi ibibazo cane cane benshi bagerageza guca barondera yuko ngo ikosa n'ibitaro iki ibibazo nasanze ari byinshi bifite inkomoko nyinshi ica mbere iyo ndiko ndarondera uturorero mu bindi bihugu byateye imbere nasanze ikintu ca mbere gituma amasanga ya nkaya tushika atuba ko kenshi mu Burundi ngira no mu bihugu bibanye nabonye biharuro umengo nico kimwe nuko abavyeyi bonyene ntibiyizi ntibazi mubiri wabo nk'akarorero nk'uwo mutamukanyi wanje iyo habaratanguye bikaba systematique yuko muri bya bipimo babatuma bagutuma ibipimo biraba yuko ukungene mubiri wawe wakira anesthesia nk'ico gipimo ntacu bagira kenshi ni gake harano n'ibitaro bishasha ubunye usanga bibigira mugabo ugasanga naho babigize ugasanga hageze kubyara akora stress iyo dosiye ntayo batanze canke umuganga agiye kubyaza ntiyayi consulte donc utuntu twinshi utuntu duto mugabo dutuma amasanganya nkaya yaba rero ica mbere n'ibyo niyumvire ko narabonye ko cane cane ikintu citwa depistage précoce donc kwisuzuma kwipimisha neza
imbere
ko wibaruka ukisaminda ukamenya kwera mu bintu byinshi bihitana abakenyezi twasanze ari kenshi iyo ugize cesarienne biraduza ama chance yuko witaba Imana rero nk'ubu mu byimbiro byacu n'abamama ntabyo baramenye besha zisabira uzonde yisabiye cesarienne namenye ko wawisabiye uba wongereje 250% chance yuko witaba Imana rero ubishoboye ubyirinda hama mu kwimenya hariho n'ikindi gipimo gihambaye cyane parce que abantu benshi bahitanwa sinzi kintu bakivuga mu kirundi mugabo senyuma hamwe bakugira
cesarienne
amaraso akanaguhagarara bakugira cesarienne vraiment bikanka kaguma kuvamo bakagutera andi maze kuguma bamo gushana aho bitayima ico kirahitana abantu rero ico naco ne kidashobora kuvungwa kimenya gute yugize ibipimo kare washaka kumenya ko umubiri wawe amaraso yawe adafatana n'ingoga rero ha muti batera nk'ivyo bibiza cukenda wayitwaje muganga abizi se biramutse bishika koko yashaka kwa complication cesarienne turi yiteze mugabo bizi
bikoro
bica bikorohereza rero byo byose nibyo twashe gutohoza mu mezi make tumaze kwa twatanguye itariki imwe ya mezi yikoze kwa gatatu uyu mwaka tumaze
amezi make
nitwi turacyari bashasha mugabo twifuza yuko tuzoshora guterera
mwico gikora kandi tumva mwarahakomereye cyane twibuka ibyanyu byaratangaje ku mbuga ngurukana menye zitandukanye mfasoni soni ari mu bafasoni bakiri bato mu Burundi yasinya ka 2029 nkumbura sikaje amezi make ngo ashikane 30 guca muja muri uyo mugambi wundi tumva ko ari ikintu bisaba inkomezi nini cyane reka turaca tugaruka mutubwire ibyo biharuro bitandukanye ko byifashe ariko muhinga bw'ivyuma barambiye ko hari abazo batambwiye gusaba ko twobakira ku mirongo ya telefone wa mbere ni Beni Ikaz
ego ndashimye kuri Ikaz mu mpaye
uherereye
ego ndi mu ntara ya Kigoma muri Tanzania
nyakabazo canke intererano
intererano kuri izo muriko muravuga mu ijwi rya Amerika
turakumva Beni
ego ndabumva muriko muravuga kuri iki kibazo kijyanye n'abana bakunda gupfa iyo umubyeyi ari ababyeyi bariko baribaruka
duga ku ijambo
ego mu kuvuga ibibazo ni byinshi urumva hari ubuvuzi bukaratera imbere ngaha muri Afurika cyane cyane muri bino bihugu bikeye murabona nkaha muri East Africa ego mu rumva biva kuri byinshi ariko nibaza yuko cyane cyane leta yagerageza gushyiramo uburyo kugira ngo aha bane babyeyi batakaza ubuzima bariko baribaruka kugira ngo kino kibazo gishobore gutorerwa umunsi kuko leta itabifashe itafashe mu ntoki icyo kibazo igifata nk'inama ku buryo ishyiramo uburyo abaganga baboneke hanyuma abaganga basoboye gukiza no gukurikirana umubyeyi ariko aribaruka icyo mbona ko cyari gikenewe n'ubundi hoho udasanga abana bagumye bapfa hanyuma n'ababyeyi nabone murabona yuko aha muri bino bihugu bikeye ababyeyi bapfa bariko baribaruka ko ari benshi
gura kwa kwa chane gose beninga ho Kigoma
ego
valanta uyu mukunzi wacu Kigoma muri Tanzania yavuze yuko na leta yagiriza gushamo uburyo mudusiguriye mukatubwira ivyo mwagerageje kurondera mwavuze ibintu byinshi kumenya amaraso yawe kumenya umubiri wawe kumeze ni kintu mubona ko choroshe
kimuze ni cyiza ni kintu kitoroshe nkuko ubu ahije gutelefona yabivuze nibyo turakeneye kongereza ingufu zihari mugabo ndazi yuko hari intambwe itari nto bateye kora ndavye ibiharuro bya mu myaka 5 iheze ico giharuro ico gitigiri caragabanutse bice 50% kera bararutaho cyane ni kuvuga yuko igihambaye je ni ibaza nuko iki kibazo tukuma tukivuga tukakivuga ndazi ko leta ifise ibyikora byinshi muri mu buvuzi hari ama epidemie malaria n'ibiki mugabo twifuza yuko iki kibazo c'abakenyizi bagenda kwibaruka bo cyumvwa cyane bakagerageza bakabona ko ari ikibazo bakabona ko naco ne gihitana benshi bakacongereza mu nguvu muzo basanzwe bagira bakongeramo ingufu ufasha karorero ndibuka nk'umugera wa sida ugitangura mu Burundi benshi batarawumenya harageze ahantu ubona ko ahantu hose atakindi bavuga bakavuga uwo munyu muntu wa munsi hace haza abafasha benshi ubu kibazo nibaza ko kiracariho mbwa n'iki kivugwa cyane kandi nibaza ko gitagitera ubwoba abantu nka kera yego rero nibaza ko mu bintu byinshi tukeneye gukora ubu ni kubanza ku gutuma abarundi bamenya ko ari kibazo koko kandi ko kugumuhoze ataco bidufasha
kuko hariho hambavu y'abavyeyi baba bibarukira mu ngo bafite abafasi abashingantahe bashigikiye niki nitwibagize n'undi muce urwaruka usanga batwarimbanye batavyipfuje gutyo bikanate bako babibwira abavyeyi hamakuza kubakurikirana ugasanga ni kibazo tose na Felix ku yindi murongo wa telefone Felix Kaze
yewe mu Rwanda ari kwacu ni Burundi muri komine
akabazo kawe kwa Valentin kava kuri canke intererano
ego jewe intererano yari mfise kwari kugira ngo abo bantu mushaka kuba mwofasha babuze abana babo cyangwa se babuze ba nyina barimo babasyara ako kantu mwari mushoboye kuba mwokora waba mugize neza kuko nk'iwacu muri zone Masaka bariho benshi yego ndabashimiye waba mukize neza reho abana bamwe bameze babuze abana babo bake babatashikane
urakoze cyane Felix
yego ndashimiye umutumire mwatumbiriye
urakoze cyane Valentin urumva akabazo ka Felix avubadije watubwiye ko mwatanguye mu kwa gatatu imbere ko tubaza ko mu Rwanda mufise umugambi wo gushika gukorerayo kuko naho umva ari kibazo kihari mu Burundi burya ubunye Burundi bwiza mugeze he muri mu ntara zose canke mwabanje mu gisagara ca Bujumbura
okay muri aka kanya nababwiye tumaze umwanya muto
kwa gatatu mwatanguye yego
gusa ugushika ubu twacari Bujumbura hariho ibisabwa kugira ukorere ruguru tukicegeranye mugabo cane cane ni igikorwa kinini igikorwa kinini gisaba uburyo bwinshi gushika ubu turacari nico gituma twaje ngaha twacagerageza kwimenyekanisha kugira turabe ko twohura n'abagira neza twohura n'abantu bafite ubumenyi bashobora kuza mu Burundi bakitanga kuberanisha hamwe twebwe dukora nk'abitanga nta mushahara uhari ni abakoramo n'ugwaruka nabize iby'ubuvuzi batararonka akazi canke abamaze kuronka akazi baduterera ubumenyi bwabo vraiment ndashima cyane ngene ni kibazo nasanze gikora ku mutima w'abantu benshi ndashima ngene abarundi bacitwararitse batwitaba batwumviriza abadafisi abafisi cyo baterera bagaterera abafisi ibyimbiro baterera cyane nibaza ko ari ni cyane cyane ivyo rero mu kwishyura ikibazo cyanyu gushika uturi Bujumbura hamico kibazo cyo ko tuzoje gukorera mu Rwanda byo bavyiza ko tukorera mu Rwanda na muri Afrika yose mugabo nk'uko izina rivuga ni Burundi bwiza tonze kwiherako nitwanashobora no gukwira mu Burundi bwose tuzoba tuteye intambwe
yego muravuze ko muri no mwanya muri Bujumbura ariko murase kuzokorera no hagati mu gihugu nakabazo kamatsiko nk'uko barondera iko ikibazo cifashe hagati mu gihugu ko nimba biri Bujumbura hari bitaro byiza bigize iki hagati mu gihugu naho zifashe gute
okay gushika ubu nashaka kuvuga nti turi Bujumbura gusa donc trafice aba ico bita abavolontaire abantu bitanga bari mu Burundi bwose mugabo gusa ubu hari gisata tutaratangura mu migambi yacu twifuza kuzokora mu buryo butatu uburyo bwa mbere twifuza icyo bita sensibilisation ku abantu bamenye ibibazo niho numugambi twise imenye aho abavyeyi bimenya bakamenya ibihitana abavyeyi bakamenya ngene bo byirinda uwo mugambi iyo migambi isetekana kubera twifuza yuko ubu muri aka kanya ntiko turakorana n'ubushikiranganje bujeje ubuvuzi tuko turegeranya ibyo badusavye dusaba impusha kugira tushobore gukorana na n'ibitaro vya leta kuri niho habera ibyo izo sanganye rero tumaze kukwiza ibyo badusavye tukaronka impusha tuzoja tugerageza tuka abo bitanga baje mu bitaro bagakorana n'abasanzwe bakora bahembwa kugira kubera kenshi birashika ugasanga ibitaro nk'uko muvuze ruguru ntibifise abakozi bakwiye kwakira ntibafise abakozi bo gukurikirana abo bavyeyi hakiri kare
amatara
ibintu utuntu twinshi rero twebwe kugira n'abazodufasha n'idufatanye tuzoronka tubanza kuronka impusha rero izo mpusha nizo turimwo kuvurama gushika ubu vurama abantu benshi baradufasha kandi twarashoboye koroherezwa turavya abandi imyaka bamara kugira batangwe gukora benshi bumvise ibyo dukora barabishigikira
bisigura ko ari kibazo kiradishinga abatari bakenye ngo kandi turabateye n'intege tose na Bertier ku yundi murongo wa telefone Bertier yego aho uherereye ni
mu Burundi mu gisagara cha Bujumbura
akabazo kawe canke intererano kwa Valentin Kavakure
intererano kimwe no gutera intege cyane umushinga nawe Valentin Kavakure kubikogwa ariko arakora association yatambuje ni gikogwa navuga ngo abenshi basa nkaho batitwararitse ariko ubona ko akenshi cyama gikenewe umuntu akigira ko nkuko mwagiye murabyumva hariho ukutitaho abo babyeyi no kutamenya kimwe mu nyigisho nk'ibyo genda avuga ko nka experience nabonye kuri madamu wanjye sinshimye kuvuga ahariho byabaye mugabo ubona yuko nabo baganga bakora icyo gikorwa by'ukuri iki gikorwa bagikora bagishaka kuko uragenda ari ikintu ugiye kumubaza ni nk'ubwa mbere umukenyezi agiye kwibaruka iki bakamurya umutima wakenaho mengo uje nkaho umengo uri umugigo cyane kuri bo nimva ngo ni ikintu cya gikwe ariko abaganga cyangwa abandi bantu bose bakora muri icyo gikorwa cyo gufasha abakenyezi ibibungenge babakire kuko nk'abantu batumeho n'umuzigo baje nk'igihano kuri bo ego ngamize ko n'umushinga nawe Valentin kuva association batanguje by'ukuri nacyo waciyumvire ko mubahimirize abo baganga baciye abantu hano baje gufashwa apfa nk'aho umengo n'abantu bagomba kwikura ko cyane kuko abantu benshi baragira izo ngorane bari kwa muganga kubera ko umuntu abamwakira cyangwa iki amwakira yikura nk'aho umengo ni ikintu kitagikwe guhabwa agaciro cyane rwose
kurakoze cyane
murakoze namwe
kugira umunsi mwiza ngaho i Bujumbura akantu Bertier avuze sinzi ko ndiyumvira gutegura kino kiganiro tumaze kumenya ko muri ngaha Washington hari umwe mu batubwiye ati yagiye kwibaruka amaze gushika kwibaruka abaganga bamurya umutima bamubwira ngo mwakinishijwe n'abagabo nawe amaze indwi imwe abuze umushinga nawe wiwe nubwo dutwe ngurumva ko ari ibintu biba bikora ku buzima bw'abantu baka ntibahute bamenya kumenya kana kari mu biki mbere yo kubanza kugira ntiyumve n'uwo mubabaro abaganga bobo mwatubwiye nk'umugambi imenye n'indi itandukanye hariho igisata cagenewe abo baganga kuzowumvisha kumfasoni iyo afise ubuzima muri we atari wo gufata minenerwe
cane gose kubera nk'uko abivuze uwahejeje gutelefona nibaza ko nibo ba mbere naho twokwigisha ababyeyi gute kwimenya tukagerageza bitanga bagakora tuye ntituvyaza twitwe tubakira rero ingorane mu byo twiyumviriye nuko nico gituma turi ngaha twaragerageje kuzino hari ubumenyi butembere mu kubuvuzi kugira turondere ngene twokorana n'ibitaro biteye imbere turabe ko boturonkera nk'abashobora kuza mu Burundi bakigisha abantu bose bitwa ko bakora muri mu bijanye no kubyaza abavyeyi kwera sabaganga gusa ni aba infirmier bihera hose bihera kujya kugurura umujyango atangura agutevya urya kwereka igitanduru ruhukiramo donc urya munsi urya runo rubanza rukomeye ubwo rubanza rwose bitwa ko kuja kuibaruka rubarukeneye ko aho uca hose abantu bakwakira
neza
rero ico nabonye kenshi nivyo bariga ubu ibicanye n'ubuvuzi ibicanye n'ibyo badenda gukora bwa hari ikintu gikomeye kibuze ari etique etique donc unifato yo guhumuriza uwo abasanzwe ari mu bubabaro mu bwoba rero ico nico kibuze hama nico kintu twifuza kuzoterera ni kuvuga iki ni kuvuga turondera abantu bigisha abasanzwe bari mutuzi mu bitaro mugabo bigisha n'aba ba volontaires bacu bashaka kwitanga kugira tuzoze gufasha aho bazodukundira kwera tuje cyane cyane gihambaye ni sikura bida bimeze gihambaye ni kuraba ico twokora ubu
kugira ngo mukize ubwo buzima
tukize duhindura ibintu kubera rimwe hari umuntu ashobora kubigira kutamenya kubera ataba yidatavyo yigishijwe kuzya burya biragoye gutanga ico utigishijwe rero kukwakira we aba nyamba yagiye mu ishuri uri mu ishuri akumwigisha yuko donc uwigisha ajyana umutima abanyeshuri nabone nibashika kuri tero rumwe bajya mu mutima abo bakira byose ni guhindura ibyiyumviro nyifato mugabo ubihindura kuronso vyigishijwe kujya twese iyo tutaja mu ishuri uravyuhuye no muntu atagiye mu ishuri no giye mu ishuri hariho ibintu bimwe bimwe yifata bimwe mu cuvuga ah urya nyiraciye mu ishuri rero nuko kubana neza n'abantu biba birimo kandi nibaza ko ari guhindura ivyiyumviro kungene babona yuko umuvyeyi bakabona ko umuvyeyi koko aba ari umuntu ababaye umuntu akeneye kubungabungwa umuntu akwiye kwitwararikwa je nivyo nibaza tu muri mu byo twa
hari bitaro kera mu Burundi bimwe bimwe banindura umuntu birabana mu gisagara akavuga ati ubwiyeyo kwibarukira bakubwira ati ne ka gatsine kabana mu gisagara ntiyumve ko igikogwa cibise naco nyene kitaba coroshe mumva ko impinga ari ndende mu byo muzogenda murakora bitandukanye turafite Emmanuel ku yindi murongo wa telefone Emmanuel ikaze
ndi hano Nyagatare
Nyagatare mu Rwanda haravugwa makinya gatare Emmanuel
Nyagatare turabona kavura na kibazo n'amatatu aturi kuyanga rwose
zirakamwa urumva duga ku ijambo rero
ikiganiro muro turacyemera kandi twagishimye ariko se nko ku n'ibyo bitaro bamwe nimo kuvuga umugore agiye nko kubyaramo wenda wenda kwa ni kubagiye nko kubyama agatindamo ubwo bigenda gute kugira ngo amafaranga nyine kwishyura nyine kwishyura iby'amafaranga
ushaka kuvuga umupfaso ni muri rusange sinzi ko Valentin turi kuratabura ikibazo cyiwe ntuhavusanga udutwaye mu byo tutarimo ga Emmanuel uhava usanga ubwiye kudutwara mu by'amafakture atandukanye y'ibitaro
yewe nari ndi kubikurikira ko nari mbakurikiye kubera ko radio tutajya tuyifata nari mbakurikiye akanya ukuntu mwari mu telefone
urumva twe turi mu byivyo byo kwitaho abapfasoni baba bibungenze imiryango yasizwe n'abapfasoni baba babuze ubuzima bariko baratanga ubuzima bariko baribaruka twatumiye Valentin Kavakure yatanguje ishyirahamwe Burundi Bwiza gitaho gishinze gushigikira imiryango iburaba yasizwe n'abapfasoni babita Imana bariko baratanga ubuzima
gusa turabashimye nabo ibyo baba bakoze
murakoze cyane ubwira umunsi mwiza
murakoze
ego Valentin mu byo mumaze mukora hariho mwatubwiye umugambi imenye hakaba n'umugambi
tekana
niyo ibiri gusa
mukore oya imigambi turiko turagerageza kuteza imbere mu ngiro nine ya gatatu n'uyundi mugambi ukomeye gose witwa isununure kubera twiyumviye yuko tuheje kubakurikirana tubanje kubaha ubumenyi imbere ko mwibaruka tukabakurikirana muri rya minsi muba mwibungenze mwaheje kuvyara byose yagenze neza ikindi kintu gituma ngira ibi byose bibaho hariho n'ubukene ugasanga rimwe irimo umubyeyi ntashoboye gufungura neza umubyeyi ntashoboye gushaka ku bitaro mu mwanya yateza kuje ntashobora kwisuzumisha kubera bisaba uburyo rero twiyumvire yuko mu nyuma twogira n'imigambi mito mito yo gushigikira abo bavyeyi tukabaronderera uburyo tukabaha ubumenyi bungene nabone bakora utuntu duto duto dutuma bashobora kuronka uburyo bwo kwibeshaho ni uwo mugambi wa gatatu twise isununure hama uyundi mugambi wa nyuma ariwo watumye nza no ngaha ni wowe nta zina y'ikirundi ufise mugabo ni kurondera abantu bashobora kwitanga mugabo baba mu mahanga baba yego abanyeshuri bahejeje nka za kaminuza abaganga bakashobora kwitanga nka kujya abandi bitanga bakaza mu Burundi ku buntu umuntu akabaro sivyo tukabahereka gusa aho bashikira bakemera bakaza nyene bagafasha muri ico gisa mu byo turiko turagira bagatanga umwanya wabo ubumenyi bwabo uburyo bwabo hama bakaraba ko dufasha kugira ibikorwa byacu bigende neza donc ni twahise mu gifaransa
nk'iyo ya nyuma muvuze nyene kurondera abantu baza kubasahiriza bafasha mugabo bakabikora kubwitangira bushaka bariko baravyitabira nga Washington abo muri ko muravugana mumva ari kintu bahurumbira
gushika ubu nababwiye niho tugitangurira twashitse ha iminsi itatu gusa dushitse tufise imibonano tuzogira inondwi yose ubu haracari kare mugabo bake bamenyereye basanze bakora gusaba bakeneye kuko nawo bereka yuko uje kubabwira ibintu wateguye neza bifise programme imeze neza bafise programme bazoshika bakora yumvikana ego cyane cyane nibyo donc
hama rero kuva kuri imenye gushika kuri uyo mugambi wo kurondera abazoza barashigikira naho mugitangura muri rusange mumaze gufasha imiryango ishika kuri ngara.
Okay, murakoze cyane mukurindira yuko dushika kuri kubihambaye nibyo mugize neza kubivuga ivyo tumaze gukora cyane cyane dukora twarihaye intumbero yo kugerageza kugendera imiryango kugendera imiryango chanke abana babuze abavyeyi ba nka kabiri mu kwezi rero muri aya mezi twitumaze kugendera abashika 14 chanke barenga aho muri abo nyene baza mu ishira hamwe nkabaje gukora bitanga tuheza iyo duhuze mu nama tukababwira hari umuntu ukora bamwe Burundi ni buto hari umuntu azi umuntu wawe waheruka kwibaruka yoba aheruka guhushikira ni gushikirwa n'ingorane yego tukaca turaba uburyo dushobora guterateranya kubera tubikora muri twebwe nyene abo nyene bari baratanga intererano ntoyi na jewe nyene mu byo Imana yampezagije nkatanga utwo nshoboye hama tukaca twiyungunganya tukagenda turi abatari bake tukaremesha umuryango tukaraba tumaze kugendera imiryango mu Burundi tumaze kugendera ahantu hane ahandi hose hashika 9-10 yari ruguru mu gihugu tumaze kugendera umuryango uri mu Kirundo uyundi uri mu Kayanza uyundi uri Cibitoki Bubanza Makamba urumva turagerageza uko dushoboye tugagerageza tuka uko tungana nyene tukakwira aho
yaho hambavu yuko kubagendera urumva umuryango uba waramutse ushikirwa n'ivyo nkuko namwe bwe mwavyivugiye sikibacoroshe kwibagira ni kimwe kubabarira ni kindi iyo bishitse akaba habayemo ico twokwita ikosha canke ugufata minenerwe umurwayi ico co muramaze kugishikika ko kugira ngo imvune umuryango wasigaranye ntizo have ibibere intamba mu iterambere ryawe ntibagume muri kahise ariko bavuga ati byarabaye reka tuzakire dutere imbere nkuko nawe wabigize
yego murakoze mu bintu dushira imbere kandi bihambaye nuko ishyirahamwe ryacu turagerageza kwirinda yuko abantu tuja mu bintu byo kurondera kuvuga ngo ninde yagize amakosa canke ntituje ngaha kurondera uwagize ikosa canke ngo byo kwitwararanira no turi ngaha cyane cyane nico gituma kenshi nk'iyo umuntu akibura ntitugenda mu by'amisi ya mbere turarondera abantu basi ari vuba haba baciye mu nk'amezi 3-4 mbwa kenshi turindira amezi 6 umuntu yasubiye ku gutekana gatoyi ego igihambaye ni kuturinga kumuremesha turi nisha hamwe tugerageza tukomwereka ku buzima bubandanye ko afise abamutahura umuryango wese tugendera cha tugerageza tukabagira abagenzi ntibiherere kuri urwo rugendo tukabandanya bakaguma tukabaguma hafi bakaja mwishira hamwe bamwe bonyene baca bavuga ni koko ni ciza natwe ni mudushiremo tumenye ivyo mukora hama tukabaguma hafi tukahacika umuryango wagutse ego cyane cyane nivyo nivyo nico twabonye gihambaye ego
hama intambamye intambamye iyo migambi itandukanye ishika kuri ine mumaze guhura nayo mbona umenga biko birabakomera buke
ego intambamye niyo abantu bose bafise umugambi bahura nayo bagira icimo kugira icumviro ni kimwe kugishikana uko ucifuza n'ikindi kenshi intambamye urazi mu bihugu byacu byo muri Afrika bari uburyo kora n'izi ngorane nyinshi zitegwa n'uburyo ni kuvuga urashaka kuwifuza gufasha ukabura uburyo nk'ubunye ngivyo vya hari vya mbere umuntu ashobora kuba arakora mugabo ugasanga ntufise uburyo bwo kugura ayo ivyo vyuma vyo kugira ibipimo kora twe twifuza ko ivyo tuzoronka vyose tuzobikora ku buntu turahiriwe nyene yuko ibintu byo kuvyara bisanzwe biri ku buntu mu Burundi mugabo haracabuze harabucabuze amamashini haracabuze amaequipement ego rimwe mwacabuze imiti ntuna babwiye ivyo umuntu ashobora kwirinda iyo miti peut-être yagwagarika assignment n'ibiki ntibihari non seulement ntizwe mugabo rimwe rimwe n'uyiza ashobora kuyirondera akayibura rero hacariho intambara donc intambara mu nzozo zose ni kuri twebwe nk'ishira hamwe ni double kubura uburyo bwa kabiri just no kuko intambo bicane kuko ndashima intambo tumaze kugera kubera mu mwanya muto kubera yego kandi yego intambwe mu gacane cyane nibaza ko ari iyo sino vraiment nashaka gufata kanya nshimire aba abitanga aba volontaire bo muri association barakora igikorwa gituma nawo ashumva ko bigutera intege naho dukora twitanga uguma wimva ko witanga kubera buravye nyene bo bitanga twama dukora umwanya wose duhura kenshi baguma baza kandi bituma n'abandi bababonera ko karoro keza
hanyuma mugabe urumva ko uburyo leta muri ko mukorana gute ikwira batera intege hariho iziri kwira bashigikira mu ivyo bitandukanye
cyane leta imanze kudufasha bitari bike kuba dutanguye mu kuduha impusha mu kutwereka ukungene twokorana parce que twarahuye nabo baratwereka abahinga babo baratwereka programme ihari yo mushikiranganje sanswe ihari tukagerageza turavye imigambi yacu n'iwabo tukinjira muri programme isanzwe ihari ego vraiment baragerageza gusa hari amashirahamwe menshi hari menshi kandi yandikiza ari menshi nyabudu zoshikirwa usanga hari abagutanze ko turinda kurindira nta byo guca imbere y'abandi kurindira mugabo muri uko kurindira niho rero uteza kwiyumvira ngene ushobora kubura ko udashobora kwica ego mugabo turashima kabisa ubushikiranganje bw'ubupfuzi bwatwaye hafi buratwereka buraduhanura buratubwira ni muce ngaha yego n'ubu vraiment turizeye yuko mu misiri imbere bazoshora ku bazoshora kubandanya badushigikira izo mpusha twasavye dushobora kuzozironka kugira ziduhure ubusha gukorana rero hafi kuri
terrain hama tugarutse naho ku ruhande rwa twavuze imiryango iba yabuze ico mufasha mugira iki abafasoni nabo kuruhane rwawe bakora vyitabire kumva kuri umufasoni urinda kumenya uwo mubiri wawe ukamenya uko ukora nubwo ubwo buryo butawe buhari ibikenewe ukabikora aho muri ko murashika mubona ari ibintu batahura
mu bintu nababwiye ntituratangura isekeza ryo ku donc sensibilisation guhumiriza aba bakeyi basoma ubuhinga bwa none bya internet ashaka kubisoma mugabo ubu turi ngaha jutuma kwitunganya kubera niyo sensibilisation kugira uyikore ibintu byose bijanye n'ubuvuzi bisaba uruhusha ushobora kuyadukiza rero byinshi bihagaze mu byo tuzokora byinshi bihagaze yuko tubanza tukaronka urwo ruhusha ruvuye muri ushikanje rw'ubuvuzi ariko turindiriye twa nk'abandi nyene turi ku rutonde nitwaheza niho tuzoca dutangura kuronka kuja kuri terrain gushika ubu rero ca dukora cyane cyane ibyo byo kugendera imiryango bisanzwe tugakora revolution sociale nyene by'umubano mwiza ibyo bijanye no ibindi byose turindire tubanze turonka impusha
yego ejo gya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutumire muri isango no munsi ni Valentin Kavakure ivyo turiko turagaruka ko twabwiye ko ari bimwe mu bikorwa nishira hamwe yatanguje Burundi bwiza ahanini bita ku miryango yasizwe n'abafasoni bitavye imana bariko batanga ubuzima mukaba muri ko murumvise ijwi rya Amerika museka WhatsApp murashobora kutubipa kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe muratubipa hama tukabahamagara kugira ngo muterere ivyumviro canke mubaze ikibazo turase Frederic ku yundi murongo wa telefone Frederic ikaze
Kwenda bahaye mara mutsi aho
uherereye ga Frederic
yemereye Kampala Uganda
akabazo kawe
ego ndaramuko kwa tisa nagomba kubutira nege hama nagomba ramwibarize iwo babakorera mu ntara zingana gutyo mu cyo Burundi akagira kabiri nagomba kumubaza uburyo bafashisha abo oye baba barabuze abo ishingana yabo cyane abo bafatani babo bo baba bakuraho cyangwa bo bakorana gute n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda
rero twanjye
twaruto
yego Frederic utwo twaze twose yatwishuye mugabe ugume ku murongo wa telefone ko Uganda ngira ngo ntibikura twumva kuri FM nkumbo y'inco gituma utatwumvise Valentin muce ku masonga umusubire mo ntacu
yego donc ikibazo ni ciza twavuze yuko uburyo dukoresha cyane cyane buva muri twebwe nyene abantu banyu bishira hamwe abakunzi bishira hamwe bihere kuri je w'umurongozi n'abandi bose bari mu ishirahamwe gushika ubunye turaba abitanga mu ishirahamwe bashika amajana indwi sibake ikindi kibazo yabajije ngene dukorana no gushikiranganje bwa kwibwa
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu
no ntiyabuze amagara y'abantu
gufatana
mu nda
solidarité
solidarité voilà ubwo ubushikiranganje gushika ubunye ntituratangura gutwarana nabo kwera nko twababwiye babarira twari tukiri mu kwitunganya mu kwitunganyisha hamwe kugira ibisata abari mu buvuze abari mu mugabo nkuko abivuze hariho umugwi mu kwezi kuza uzo kwegera ubwo bushikiranganje kugira burabe turabe ngene babarira turabe ngene twokora ndabizi ko bafise uburyo bwo kuza barashigikira ibikorwa nk'ibyo natwebwe twoja mu rugo rutonde rw'iwabo yego mugabo gushika ubu turacakoresha uburyo bw'abanonyi bacu yego
yego hamaye baje ngo ni ntara muri mwo
okay twababwiye yuko misanzwe abamambure bacu gushika ubu bon siège li Bujumbura ibiro byacu biri Bujumbura mugabo kwera ubuhinga bwa none umuntu hari hose naho uri mu mahanga urashobora gukorana uratwandikira gusa kuri WhatsApp tukakushira muri group ya WhatsApp dufite ama group menshi umaze kuja aho cugenda uramenya ibikorwa activité aho uri urashobora kuri naho turi mu Burundi udashobora kuhaba wewe nk'umuntu wanyu ugaterera icyumviro ugashigikira peteze ugaterera uduhuzu cyangwa uduhera dukeye dufite igikorwa nuko dukora turondera abantu bumva umugambi hama bakadufasha
ego Frederic watahuye Frederic yamaze kugenda muri Uganda twaza kwashobora gusura kuri Westatu akaburungu radio cyuve wa kaburungu koma kumva ikiganiro cyose n'inyishu bamuhaye ndi kumana ikadze ego twaramutse kandi turaza kwirirwa uherereye gandi kuma
yewe ndi gusa Tanzania
duga ku ijambo
nyanya mwenye bavuga kuvyeke abantu bapfa bariko baribaruka mubandiki bihumbi bikeka n'abapfuye gusa icyo jewe nkino mbereye maze kubona abantu benshi ubwo nk'ikiza kiba caratewe kuko abantu benshi baguma ariko barapfa n'ababyeyi baruka nk'aho mperereye nko muyiga ashobora gusanga abantu batanu mu bantu mirongo ibiri baba bibarutse gusanga abantu batatu kuri cumi bapfuye nicyo kintu rero nabonye ngaho ku rubuga ngurukana bumenyi nabonye umengo ni nk'isi yose baba yarateye nko muri afurika cyangwa ku isi yose
ubona umenga ni nk'akaranda kuba karateye
jewe sanze mbereye mu nkambi ya Nyarugusu aho ibitigiri by'abantu bapfa bariko baribaruka usanga ari ibitigiri bimwe byiyongera kumaza ku mwanya kandi ibitigiri bicaranye ubwoba uku kwezi guheze haba mu bantu bibarutse bari hagati y'abantu mirongo icyenda aha mu nkambi turimo y'abarundi mugabo abantu bamaze gupfa n'abantu cumi n'icumi n'umunani nicyo kintu rero kirateranye ubwoba kirateranye ubwoba cyane ni ikibazo gihangayikishije amategeko magara y'abantu
urakoze cyane reka duhe imikoro Valentin twumve icyo kigonako urakoze ubwira umusimiza ngaho onye muri Tanzania ndi kumana ego falanta urumvise ivyo ndi kumana avuga ngo no mu makambi niba yashira bapfa bariko baribaruka ego
ego cyane bon nko mu makambi urumva ko ari kambi nyene urumva mu bituma bigwiza ibitigiri by'aba ni ubuzima bubi donc uri mu buzima budashemeye niwe navuga udafise ubwo buryo bwo kuja kwisuzumisha imbere udafise uburyo bwo gushika kwa muganga kare udafise uburyo bwo ko bagukurikirana bakamenya yuko hari ibyo unyunyu wabo ubuze hari ibintu nk'ibyo ibyo byose birakwiza ibyo bitigire ikindi kintu ni kumenya yuko ubu hari ubuhinga bwa none ubuhinga bwa none butuma tumenya inkuru kera yari zihari mugabo atabimenye kera umuntu yari itabimana bitari kugatuma nta wabimenye mugabo ubunye kora WhatsApp abari mu bitaro barafite WhatsApp bene babo barafite WhatsApp bacha
babivuga
rero ni kumenya gusa ko ari kibazo camyeho gusa ibiharuro berekana ko byagiye biragabanuka gusa naho byagabanutse biracari byinshi ico gituma ari kintu dukeneye kwitwara rika gosi akaba atari kibazo cy'umuntu cyane cyakagurya abantu mugabo akaba ari kibazo cy'igihugu cyose tugagisha mu mwete
yego nuko ngira yatomokiwe Jean Claude ikaze na wewe
muraho neza
turaho turashima uherere he Jean Claude
nkuko bisanzwe n'umukozi wa Radio Ijwi ry'Amerika ngoboka Jean Claude aho ni mu ntara y'Iburasirazuba aho mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu dudu rena ya mbere mba mbakurikiye gatanu kuri gatanu mbashima n'ibiganiro byiza mukomeje kutugeza ku Ijwi ry'Amerika
ikibazo cawe cyangwa intererano nuko Valentin kava kure
ikibazo cyangwa intererano se rero nayo na mbere nanjye kwakinira kuri mwaza ariko ni byiza cyane nibyo koko buriya no kuvuga ngo nimba kikibazo gihari nuko ababishinzwe wenda bakagombye kubikurikirana bakagikemura niba akagiye wenda nk'umuntu yatereranywe abari gukurikiranwa kuko iyo akurikiranywe biba byiza cyane kuko ubuzima bwe bubasha kugenda neza niyo mpamvu burya kwigira ntibindeba ntabwo ari byo ahubwo ko nabyumvise nuko nakurikiye ikiganiro nuko abo bantu rwose barebwa ukuntu bakurikiranwa kugira ngo umubare ureke kugumeza wiyongera kuko iyo ukomeza wiyongera ntabwo birebeka neza cyane cyane mu batuye isi muri rusange niyo mpamvu ubwo bagomba kubakurikirana kuko urumva umubare uri ku kigero cyo hejuru kandi bizera ko n'umutumirwa nawe adukurikiye urumva ko kugira ngo umubare byo buze ugabanyuke imbaraga ari izabo kandi bagomba kubishyira mu bikorwa
urakoze cyane ugira umunsi mwiza
nawe urakoze cyane kandi ugira umunsi mwiza ubwo n'ingoboka mwavuganaga mu murenge wa Gasanda mu kagari ka Kerwa umukozi wa Radio Ijwi ry'Amerika gatanu kuri gatanu
urakoze ugira umunsi mwiza yego nabonye nagarutse kuri ico kintu cuko bategereza kubanza ku bikaba uruharagwa bamwe n'abandi aho ubuvuzi bwo mu Burundi bugeze ni kintu cyoroshye kugira ngo bya bintu byose umuntu arinda guca ko hari habavuga ngo hari habaje gutegwa inshinga ugasanga amaraso ntibabanje kumenya yuko amaraso ahwanye n'ibyo ayo bagiye kubatera zohwana nayo babashizemo wamenya ngo uyu muti ntukawufate kuko ushobora kukumerera nabi ni kintu tuzovuga ngo nko mu myaka ingahe ibibazo byo kumuvyi ashobora kwitaba Imana atazize ko atimenye canke atazize ku muganga atagiye muri twa bita ama detaye dutandukanye mu gifaransa bibo aho uvuze bwete
okay ndumva ko mu mushatsi kuvuga ikibazo cyo gusamara rimwe rimwe bo jewe ico kibazo cyangwa kwishura kwera abatari bo byikorera sivyo nikorera mugabo jewe ndizeye yuko turi mu ntango nziza turi iki gikorwa aha turi kubivuga bituma abantu bakanura abantu babona yuko hari kibazo kenshi umaze kubona ko hari kibazo kora ndazi yuko n'ubuvuzi buticaye ndabizi kwera burya ndagira ndababwire yuko nta bantu bababara burya wowe babuzura babara mugabo n'urya muganga yamukurikiranye vraiment ndatwabura amahoro ndabizi kwera nabibonye arabura amahoro cyo nirabiye ko nk'akarorero nko mu ginecologue wo yavyaza umutambukanyi wawo umunsi yitaba Imana niho yari yamuvyaje ku mwana wa kabiri urumva n'umuntu bari baramaze kwabagenzi cyane ego ababara nko kutwe tubabara urumva n'abaganga burya ifupa ko tubabona gusa nk'aba general ntanga karorero iyo ugiye kwibaruka umwana akavuka neza uraryoherwa kenshi bamutoka cyo wigira rimwe rimwe ari ndashimira n'uwo muganga ntunavyibuka mugabo hajya rero byagenze nabi ntushaka kwibuka ukarondera ibyo utune ngo umutora mugabo kujya tuba twafashe umwanya tudafata umwanya ngo tugire agashimwe cyangwa dutange amahera supplementaire ko yatubyariye batumye turonka ikibondo nuko niyo habaye isanganya ari kugaragaza gutahura rero gihari je ku bwanje nibaza yuko nitwahindura ivyiyumviro tukaguma tubona bakabona yuko herma aba abantu bose bakabona ko ari kibazo tukaguma tubigarukana ibiharuro nibaza yuko uko kusamara kuzogenda kuragabanuka
yego
uko gusamara kuzogenda kuragabanuka ndibaza yuko n'imigambi ndabize ko n'ubunye ndabize yuko mu byo namenye ndikundarondera mu bitaro byose amari ho ico bita commission umugwi ujejwe gukurikirana kugira enquête iyo umuvyeyi barutse baragerageza kubaza uwo muganga na ekipi yavyaje uwo muntu bakamenya igituma rero burya nuko gusa benshi nk'ivyo byose kora tuba turi mu mubiri w'abantu tuca kwibaza rero ushitse ku bitaro bashobora kuguha ibitigiri
bakakubwira
uko byagenze kandi navuze rero imvo ni nyinshi si tutonye dimuri mwege mu vyashika ku bitaro yatevye sivyo ico nayo ni kimu mafacteur menshi urumva ivyo nyi bitaro naco bise bishora kugira hari igihe wa watevye ugashikira nko gukasandre dotsande kadafise equipment bagatuma ko ibintu byo babakuzana ku bitaro turi equipe kwaza wacho tevye nivyo biri mu mafacteur menshi rero ibituma biba ni vyinshi rero urumva ni processus ndende processus ndende rimwe rimwe ifise nivyo ubuvuzi bafise ico bwo kugira bigabanuke mbwa natwebwe nk'abavyeyi ari n'abashingantahe gusanga wo mubakanye arafise inda ntumwitwararike yakubwira ndababara ntumukore ku bitaro ugataro hakiri kare urumva ni mu gifaransa uvuga ngo changement de mentalite guhindura uko ngene ibyiyumviro ngene twi dufata umuvyeyi yibungenze
ego hama abavuze kantu k'abashinga ntahe nabo barumva ko aho mugerageza guca urumva muracari bashasha muracari ko muratangura ariko buriya nawe umufaso narinda gushigikirwa abari muri vyinshi kuva ahisame gushika yishikane abashinga ntahe murumva ko ya migenzi itandukanye kumutwara ku rucanco kumuherekeza kugira ikibara atanguye kuvyuka bakumva ko nabo bategereza ari byabose baraba
bon je suis choqué de la bande jewe mugara nkajewe ndazi yuko nkibindaba naho twari navuze ko uwo muje niko twatwacitse abagenzi gose jewe arabize ntinarimo yagenda wenyine twari ndagenda kumuherekeza ntiyanemera na jewe urumva twa dusanzwe turi ico bita proche donc tina nsanzwe ndabigira meme imbere ko ibibishiki si choqué kuvugira abandi mugara ndazi ko hari abashikana babikora gusa muri mvuze si shobora kuvugira bose mugabo muri wiki maze kubona mu washinga nahe ikibazo cy'umukenyezi benshi kwasanga arabandanya bya bikorwa nyene amwitegaje kuri maje kusenya nze kubwira iki itwarize iteze ko arindira gusa yumva ko umwana yavutse kwasanga ntamukurikiranye rero ni iyo hinduka y'ibyiyumviro y'inyifato iri ku rwego rwinshi
yego nuko turase na Remo ku yundi murongo wa telefone Remo ikaze
aze murakoze cyane
yuhirihe gahemo
ikigaye gasabo
haravugwa make
cyane mpore
duga ku ijambo rero
manyano mbazo imfuzo umutumirwa mubaze abangaba bapfa babageze imbere ya muganga bari kumwe na muganga nibwo bapfa cyangwa bapfa harimo abapfira mu nzira bakiri mu rugo n'abapfa babo bari kwa muganga atubwire iyo mibare niba bapfa nyine bari imbere ya muganga neza bari kumwe na muganga ikindi kintu nagira ngo mubaze ese ni iki kintu yabwira ababyeyi kuko iyo avugira kuri iyo ntabwo abavugira tuvuge ngo ni umutumirwa wa burundu ya n'abatuye isi bose baba babyumva umwumva hari abanyamuzambike babahamagara hose hagiye hatandukanye ese ni iki kintu yabwira ababyeyi cy'ingenzi bajya bitwararika igihe bageze mu mezi atanu kuzamuka ku mezi icyenda babyitwararike ku buryo bajya kubyara hari ibintu bitwararitse bagomba kubahiriza bakazajya kubyara baramaze kubyitegura neza ikindi kintu ngira ngo mubaze ni ikihe kintu bakora kugira ngo izi mpfu z'ababyeyi bapfa barimo kubyara zigabanuke akandi kantu nza kumubaza urabona umubyaza hari igihe biba ngombwa ko babaga umubyeyi tukumva ngo bamusizemo ngo ga bamusizemo tura twuma babagisha bisturi n'ibindi byuma bazindaga mushyize mu nda ese ahangaha ni umuganga ufite experience cyangwa ntabwo bari abaganga bafite experience turagira ngo tubimenye kuko hari n'abantu bize anesthesia gusinziriza gutera ikinya no kukimukuramo aho baganga bose babarangaye ku buryo kibingana gute icyuma bibahera munda cyangwa ibikoresho bakoresheje bibahera munda murakoze ni ngiye bazana ngira ngo mubaye
murakoze Remo ugira umunsi mwiza ngaho gasaba bu Kigali
ego
Valentin Kringo aho hatuributse ko ivyo biharo yavuze ari bimwe twavuga yuko kuba faso n'ibihumbi ijana bibarutse muri 2016 na 2017 amajana 334 bitavye imana yabaje ati yo mibare ibiharuro bari bashikiye muganga cyane
yabaje ibibazo bikomeye gose yabaje yuko bari bashikiye kwa muganga yabaje ni impanuro yihe no utanga kuba kenyezi hama ikibazo cha gatatu yabuze naje ni kiza cyane avuga bigenda gute ko abantu abavyeyi bamwe babashonye babigiramo bibagiramo mu mibiri yabo ibikoresho byo kwa muganga gusanga nibyo bibahitanye icambere ikibazo cambere cari
co ibitigiri yabuze icubwira muri rusanga abavyeyi ariko ico onye turaza kugihereza koko tuzaturi mu mpera z'ikiganiro yego
gifatanye nuko bigenda ngo bitaba imana bashitse kwa muganga nico na hotel kuri biharuro twaje kubisubiramo
yego
nababwiye yuko muri abarundi benshi saba mu gisagara rero muri abo batarimo mu gisagara ibyo tumaze kumenya nuko benshi ubunye ubuvuzi bwateye imbere gatoyi kubera aya masante do sante ahantu nka hose burya nta muntu akiba kure cyane gose y'ahantu hari bashobora kumwakira rero benshi baba bashitse ku babashitse ahantu hari umuganga ego biba benshi bwareho n'abandi turatwumva amaka amwe amwe ugasanga batije kumushikana yatanguriye byo kuvyara kiri muhira gucusanga inderuzo abakure aba mu misozi aba mu munyonga inderuzo ugasanga ashitse ku bitaro yamaze byamaze kononeka canke yamaze kubura ubuzima urumva mugabo icyo gitigira ubu muri iyi minsi si benshi ndibaza ko ashaka kubikara
bashaka
kwa muganga gusangira ncangaruka rero icyo kibazo gifatanye ni cya kabiri igitigiri ni cinshi kubera byinshi navuze ni kubera icyambere na mbere cyo nishura ni cya kabiri uvuga ni igikino ubwira ababyeyi kugira bigabanu ikintu cyambere ubwira ababyeyi imere no kuba bitwa ko bize amashuri kandi ababwire yavuze ko ntavugira uburundi gusa mwambwira akarere nabize amashuri muri Afrika muri bya bihugu byacu benshi bazi yuko kwisuzumisha ari kwiruka muri ecography abafite amahera bagenda ecography ashazine zitanu zitandatu muganga baye kubwiye zibiri cyangwa zitatu
ngaho ngaho
cyangwa cyo umubone gusa ko akabebe gatiru tuguru
yego
ibyo si kwandi bigenda muri bike twiko turatohoza sico gihambaye nababwiye ko gihambaye ni kugira ama ibipimisho bikwiye rero muri ivyo bipimisho gusa ni ndifuza ko mu misiri imbere ubuvuzi bwacu buzokongerera mujya muri kajya gatabo batanga byinshi biranditse ubwa benshi ntibasoma ntibabikurikiza bijya bipimuka ukagerageza ukaba ko bigize umushinga nayo cyavuga ngo mu mezi kuva ku mezi atanu gushaka ku cyenda aho nyuba watevye ku mezi atanu watevye ifo kutangura ukimenya kusa byinda muri bya misi ukaca utangura ukagira ibyo bipime byose nababwiye ibindi ama imvu zikunda gutuma abantu bitaba imana icambere nuko abantu bagenda kwisabira Cesarienne reka kwisabira Cesarienne atari uko umuganga akubwiye ko ariyo yanyuma yanyuma ego shose shaka kwivuga kwa simbyara bacavuga bopfa kwivugira ko utavyara nta gisuzi nta chonzi umbabarira abakenyezi bari ngaba ko aranyumva mugabo muki muri factory ya mbere nuko uteza kugabanya ibintu kwisabira ibyo navyo babigabanya gutara ma exercice
yego nuko Valentin kava kuri na kumwanya tubanye mu Kenya mbwa tubashimire ko mwitavye ubutumire bwacu jeje ya America ni gyasura kubatumira muze mutwitabe nkuko mwabikoze no munsi
yego tubigira
yego kino kiganiro nshuti bakunze mushaka kongera kucumva kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewe wa kaburungu com yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane na hazina bashikirije ikiganiro muri isanga cuno munsi ndayifwize kuroranirwa mu byo muri mu byo mubandanye mukwikirana ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye muyumvamwo aho muherereye.